iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22. Turabaramukije shuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urukino rw'anyuma rw'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya ruzohuza umugwi Manchester City wo mu Bwongereza n'umugwi Inter de Milan wo mu Butaliyano ku munsi wa gatandatu, no kuvuga ejo, mu gisagara cya Istanbul mu gihugu cya Turikiya. Bubaye ubwira kabiri ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Olympique cyitiriwe Ataturk cyakira urukino rw'anyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya. Ubwa mbere hari mu mwaka w'2005 igihe umugwi Liverpool wo mu Bwongereza wahurana na AC Milan wo mu Butaliyano. Urukino rwagiye mu mapenalty, Liverpool yatsinze ku mapenalty 3-2 ya AC Milan inyuma yo kwiyo migwi yombi irangije urukino inganya ibitsindo 3-3. Rwabonywe nk'urukino rw'akataraboneka mu mateka y'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya, nyuma y'uko AC Milan yari imbere ibitsindo 3-0 bwa Liverpool mu gice cya mbere cy'urukino. Liverpool yari ihindukije iragaruka mu kwinjiza ibitsindo 3 mu gice cya kabiri cy'urukino. Umugwi Inter de Milan maze gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya inshuro 3, hari mu mwaka w'1964, aho watsinze Real Madrid ibitsindo 3-1. Mu mwaka w'1965, aho watsinze Benfica wo muri Portugal igitsindo kubusa, no mu mwaka w'2010, aho watsinze Bayern de Munich wo mu Budagi ibitsindo 2-0. Yamara Manchester United ntirigera isindira ico gikombe mu mateka yayo, naho imaze gutsinda shampiyona y'Ubwongereza inshuro 8 mu mateka yayo. Urukino rw'igice cya nyuma ico gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya kwa ku munsi wa gatandatu, no kuvuga ejo, rurindiranywe igishika cinshi n'abakunzi b'umupira w'amaguru batari bake. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Alain Muhigwa, umumenyeshamakuru w'inkino akorera Radio Kazoza FM, na Suleimani Niyonkuru azwi cyane ku izina rya Papa Utam, nawe nyine n'umumenyeshamakuru w'inkino akora kuri Radio Ejo Heza FM 101.4, bombi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Turakuramukije Fidele.
Ndabaramukije nanje Fidele.
Ndabaramukije. Mbanze ntangure kuri Alain Muhigwa. Iyo migwi ibiri ishitse mu gice cya nyuma cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru y'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya, Manchester City na AC Milan na Inter Milan mu ntunge, nibyo abantu benshi bari biteze ko iyo migwi ihashika canke hari ibitangaza byabaye imbere ko dushika kuri icyo gice cya nyuma?
Ubwa mbere uvuga ko umupira w'amaguru ugira tubwe ibitangaza, nuko tukaba dusanzwe dukurikirana ku munsi ku munsi amakipe igenagenda arahura. Navuga ko ku munsi w'uno munsi biragoye ko tuvuga nka Inter de Milan ko ari abantu bibaza ko yoba yagishitsemo ku gihamana, ariko si gihamana, turavyigeneye yagiye iriyubaka imyaka ibiri imyaka itatu y'inyuma. Ariko kuri ekipe ya Manchester City yo navuga yuko si ibitangaza, kuko turavyigeneye yagiye iriyubaka cane cane kuva mu myaka cumi nk'iy'inyuma agushika kuri uno munsi. Imaze gukoresha amafaranga menshi, nibaza yuko kuja muri final kubwanje si ikintu coroshe, si nubwo si ikintu coroshe, ahubwo ni ikintu abantu benshi babona ko gishoboka. abantu bamaze kubona umugwi wa Real Madrid bamaze kukuramo barabona ko ari ibintu bisanzwe nacyo gituma benshi mbere unashima bayiha amahirwe menshi gukina urukino rwa nyuma rwa finale.
Nawe Yunus Suleiman niko ubibona?
Uko ndabibona mu cyamake y'imigwi yageze finale navuga ko umugwi wa Inter de Milan utarufite niwo tahabwa amahirwe menshi yo kuba yotangira. Impamvu si yindi murabona umugwi wa Manchester City wari umugwi ufite squade cyangwa se abakinnyi ku mpande zose buzuye, haba abakinnyi bakina inyuma, abakinnyi bakina hagati, abakinnyi bakina imbere, numva ko bose bari bamaze kwikwiza. Hanyuma wacura aba ku yindi migwi ari muri iryo higanwa nka Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Munich ni ekipe zari zisanzwe zimenyera iryo higanwa no kuritwara mu minsi ya hafi, ukacura aba n'imyaka Inter de Milan yari imaze idatwaye icyo gikombe, uko ndi ukaraba n'imyaka ihiganwa ry'Abataliyani ryari rimaze iminsi ritameze neza, ndavuga nko mu mwaka n'iyi myaka turabye nk'itatu ine ntitwari duherutse kubona iyi ekipe yo ku mugabane yo mu mihiganwa rya Serie A iri ku rwego nk'uko tubonye ko iyi migwi yo mu mwaka uheze nk'izi za Napoli kuko zaratanze challenge cyangwa se akazi gakomeye cyane ku migwi ari muri UEFA Champions League, ukacyongera ko rero niyo Inter de Milan igeze kuri finale. Muri make icyo navuga ngo urugendo yagize rwabaye urugendo rumeze nk'uru yorohera musumba uko yindi migwi yaciye mu Manchester City, urugendo yaciye mu rwari rugoye. Ikindi nokongeza ko nuko Manchester City Inter de Milan ntiwari mu guhabwa amahirwe kuko turabye aho ihiganwa ryabo ryari cyangwa se ibihe ryari ririmwo n'umupira bakina, ukacura n'indi migwi ari mu iryo higanwa ntiwaha amahirwe Inter de Milan kuyoshika kuri finale. Gusa yarahageze kubera mu mupira w'amaguru bifite cyo kugirwa yo kwigira icyizere, hanyuma ukavuga ngo ndakina n'ibyo abandi nk'uko twese twari turi muri kimwe mu kibuga turi cumi n'umwe. Irahageze kuri finale rero ubwo navuga ko ihageze ibikwiye kuko yakoze gusumba iyindi yahabwa amahirwe.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise William Banda, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Hano muri Amerika.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni cyumviro nashaka gushikiriza, nta kibazo kindi mfite.
Yego.
Iyo urebye Inter de Milan na Manchester City, maze iminsi soma ibinyamakuru bitandukanye, hafi ya byose bigabiha amahirwe Manchester City ko ishobora gutwara kino gikombe, kubera ko iyo murebye Manchester City uno mwaka navuga ino season, berekanye ko Manchester City yerekanye ko ari ikipe ikomeye. Turebye gato nko muri Premier League, murareba ko abantu benshi bahaga amahirwe Arsenal ko yatwa Premier League, ariko Manchester City yaje gukora ibishoboka byose igira itwaye igikombe. Noneho iyo murebwe Guardiola n'ikipe yiwe, bigaragara ko ino season mbese uno mwaka bari bafite target, muziko mu bintu bya mbere bahakazi City yahakazi Guardiola, target yabo ya mbere yo kugira ngo bazatwara Champions League. Mwabona ko hagiye bagarukira muri kimwe cya kabiri, kimwe cya kane, ariko uyu mwaka mwabaye ko yageze muri finale. Ndizera, ndafite icyizere ko nibura 80% Manchester City irashobora gutwara kino gikombe, kuko yo murebye Manchester City impande zose, haba imbere, haba inyuma, haba hagati, ni ikipe ikomeye. Kandi ikindi, ntabwo ushobora kumenya ngo ninde ashobora gushyiramo igitego, ushobora gutsinda igitego cyangwa ni uwo ari we wese ashobora gutsinda. Ku ruhande rwa Inter Milan nibyo imeze neza kose, nta kibazo ifite, ariko noneho turebe experience y'abakinnyi buri kipe ifite. Mureba ko City irafite abakinnyi bafite experience, kandi ifite n'abakinnyi bafite inyota yo kugira ngo batware iyi Champions League. Ubwo rero nkaba navuga nti amahirwe Manchester City irayafite kugeza kuri 80%, cyane cyane ko n'ibinyamakuru byose murebe n'aba analyste benshi b'umupira w'amaguru bose baha amahirwe nibura 80-70% ifite gutwara kino gikombe. Ni igitekerezo nashaka kongera.
Ndabashimiye cyane, yari William Banda ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muhigwa kuri icyo cyumviro cya William ukibona gute?
Bon, sino ja kure cyane yiwe nko nabivuze uravye equipe ingene yagiye ratera imbere equipe kuva mu mwaka 2016 Pep Guardiola yifashe ona ko yagiye no vuga rubaka umugwi no vuga guhera ku duce guhera mu igori ku rwandi rw'inyuma cyancane no vuga ko neho hatwe amafaranga menshi ariko nko yabivuze hari imyaka wabona yuko afite amahirwe ariko akabantu vuga kantu gato nyakamuciramwo ugasanga ico ikome n'acashobye gutwara turavuga nk'ikombe cyo mu mwaka 2021 uvuga aho byabonetse yuko bivanye ko dafise umukino uvuga nimero 6 hagati mu kibuga kina nk'uko abandi basanzwe bakina uvuga bamwe bitaba Kasiyo ndoje ariko yakinisha nuvuga mu nimero 6 mu constructeur bajya bakurukina cyane cyane akunze gukinisha umukinyi itwa Ike Gundogan cyane cyane aho benshi banabwiye ko umuntu za nyuma kenshi akura akunda kubuca bitashwa no kuvuga bimugora cyane gufatira ko no munsi urabona yuko yagerageje kubaka no vuga equipe na cyane cyane afatiye kuri utuntu twose twagiye turamugora nibaza ko naba bakinyo vuga nko ku mwaka weze yinjijemo na cyane cyane avuga no mukinyi Brutaling Land kenshi banavuga ati iyo ariko arakina dafise umukinya numero 9 biramugora afise n'indi shwa y'umukinyi ava mu gihugu cha Argentine nibaza ko no mwaka yari bikwiye mbere ngira ngo nabantu barabirukiro rwa kabiri bakina na equipe ya Real Madrid barabonye hageze yuko uno mugufata ibintu mu ntoke kuri match zikoma ku bintu uvuga babikora nibaza yuko nkuko yaraje kubivuga mu wa Manchester City barafise no vuga mahigo ariko urukino rwa nyuma rwa marukino rwa nyuma ngira ngo ino stade nyine ya Stade Antatürk yo muri Istanbul umwaka 2005 uko babivuze yaratweretse byinshi hagati mu gwa Milan no mu gwa Liverpool nibaza ko ku munsi wejo umuntu yovuga byinshi ruko iminota
ngicendere angi ndabashimiye ni Abdul Seifu aratwakuye uratwumva
ndabumva neza cyane
utumbereye he
ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana inara y'Iburasirazuba
ikibazo icyimviro
ya sinzi uko navuga gusa Man City ni ikipe imba ku mutima bya hafi cyane kuko nkuko abagenzi banjye bamaze kubivuga Man City ni ikipe imaze kwiyubaka kandi ikomeye ariko noneho ibyo byose tubifashwamo n'umutoza Pep Guardiola kuko Pep Guardiola ni umutoza waje afite icyo ashaka kandi agomba kukigeraho so nukuvuga ngo mu minsi mu myaka ya mbere iri akipe itari yafatwa na Pep Guardiola wabonaga yuko ikipe itari yiyoroganiza neza ngo ibe yafata n'imikino nk'itanu ngo iyitsinde yego yaratsindaga nayikurikiranaga cyane cyane ku gihe cya yayature sibyo ariko nyuma yaho yayature amaze kuva muri iriya timu
you have $177.05 remaining in your account please enter the telephone number you wish
ntabwo naba naratsinze Real Madrid ngo Inter Milan nanire reka reka ibyo ntibibaho Man City fita amahirwe menshi cyane nongera ngo menshi cyane ejo Istanbul ndahakambika intwaro za kirimbuzi harimo iriya ntwaro Erling Haaland ura n'umukinnyi isegonda ku isegonda ashobora kuba yakora ikinyuranyo abifashijwemo n'abagenzi so ejo twiteguye kuzabona umukino ukomeye kandi umeze neza ku mpande zombi ni ukuvuga ngo ejo saa 3 nta kuryama sibyo nta kuryama kuko amaguru tuzaba twashyize mu ibafu zuzuye amazi cyo nabwira abagenzi banjye dufatanyije gukunda itimu tuzakora imirimo hakiri kare abafite amayekara bicare ku mayekara bareba umukino kandi niteguye yuko igikombe tuzagitwara murakoze
murakoze Pep Guardiola aravuga ko insiguro yatanze gihe batsindwaze imyaka 3 batsindwa mu rukino rwa nyuma mwice cya nyuma na Chelsea yavuze ko bitoroshe ku mugwi wa mbere ushikiye urukino rwa nyuma igice cya nyuma kugitwara guca rutsinda uwo mugwi usinda ku bwanyu Suleiman niko mubibona aravuga kubu abona kumenga Manchester City iriteguye kurushiriza iriteguye mu buryo bwose haba mu mutwe no ku mubiri niko mubibona
ibyo Pep Guardiola mvuga ishobora kuja kure nawe ariko jewe nkunze kugendera ku zisa amastatistike cyangwa se ibiharuro ubwa mbere ho abantu turaha amahigwe abantu benshi twe turavuga ko Manchester City ifite amahigwe yo gutwara icyo gikombe yifashije abakinnyi nk'uyo Erling Brot Haaland nibyo nimeyere gutere cyangwa se niwe amaze gutsinda ibitego byinshi mu ntoki ariko iyo ugiye ukaraba neza munkino icyo no kwita imatch imbino zikomakomeye Erling Brot harane nta gitsinzi ahubwo hagiye habaho gukreya espace kubakinye nkabamwe bamwe nka Kevin De Bruyne agatsinda ibyo navyo pepe kwari yo arashobora kuba strategy asanzwe akoresha ikaba iyo mufasha no kwa yotsinda ubwo kwa umuntu wewe ariko ngo mvuge akantu kombure abantu bakunda Manchester City bashobora kuza kuntahuramwo ariko nabo kanaka bakabona gahana gaciye mu gihe bukomeye cyane ni murabe neza Inter de Milan inzira yawo muri kimwe cy'umunani gishiri cyane iti ama kugeregera muri kimwe cy'akandi imino yo baratsinzwe n'ibitsindo yo baratsinzwe ni ukuvuga ni ya ekipe kino mupira no kuyita Catenaccio ni gufure barugara kazena barugara na ba defenseur barakubwira ngo turakugara imeta 90 irangire nibyo bango ngo atuke muri prolongation cyangwa se mu mwanya wa gatunzo imeta 90 yinyongera dukinde prolongation nitwa kina prolongation turaza kumenya ngene tubonka occasion nitwa turonza occasion muri twebwe turaza kuyikonkretiza turondere iyo tsinzi cyangwa se turose gitsinde point na kijyamiko mugihe basanzwe bakina n'ikintu no kuyita ngo Manchester City ikintu ikina ibintu no kuyita ngo ni total football umupira uri moderne wa kino gihe no kuvuga ngo turubaka duhereye inyuma muri build up tuduge hagati mu kibuga tuduge tushike imbere iyo bita zone haute ya Manchester City abari yo zone base iyo ndi mugore ko barahura nka Inter de Milan bivuze ngo nibyo byose byisunze ukora bitindo Inter de Milan yatsinzwe kugira ishike kuri finale ukacirana na Manchester City abo bakinyi bavuga ko bashobora kubafasha mu match zikomako biro harabagize usanga Manchester City atago aba basore ataro harabagize rukomeye cyane ukacura ba Inter de Milan ku match zikomako miye uko yitwara usanga Manchester City no mundi utoyi amahigwe kubera gwarukira usanga uri mu bataliyane bwo gukina bugarira mu buryo bukomeye cyane hanyuma twongeze ko nikindi kintu pepe gwarujira nkuko mugenzi wanje Aran yabivuze ari mu bibi yabivuze hari kintu akoze kugira ku mafinale akihenda na cyane cyane mu bikimbo mu bintu byo kubanza zo kuvuga ngo shwa yanje cyangwa se umukinyi nkwiye gukinisha mwuno mwanya nuwuhe murabyibuka kuri finale ya kenya na Chelsea yarayikinye adafite nimero zitandatu uwo twita Mukase amaze kuyikina icyo gihe mwarabonye icyabaye habayo uko mediane yiwe asa n'igirangaye muri uko kurangara byabaye ngombwa ko abakinyi ba Chelsea bahaca ari nko gutembera mu buryo bworoheje cyo byakinye n'uwo bita Kevin De Bruyne atari ngo kino gwiyo bisigura ngo no munsi kuri Pep Guardiola afite akazi gakomeye tukirengagije ko afite n'amahirwe ko yo tsindwa rukino bivanye n'umukenyi bashobora kugira umunsi wejo akosoye ku makosa yarasanzwe akora kuko abakinyi barabasa
murakoze hanyuma kandi Guardiola ntaratsinda igikombe cy'imigwi ya mbere ku mugabane w'Uburaya mu myaka 12 aheruka gutsinda icyo gikombe igihe yaramumenyereza mukuru wa Barcelona kuva avuye muri Barcelona akaja mu Budagi agamenyereza Bayern Munich n'ubu avuye yakaza muri Man City akaba ataratwara icyo gikombe hari benshi bavuga ko yasinze ibyo bikombe muri Barcelona ko yaravise umugwi akataraboneka icyo gihe wari wubakiye kubakinyi bakomakomeye nka Lionel Messi nka Iniesta na Xavi bakavuga ko atazi kubaka umukino awuhereye ku musingi ko bimworohera ashikiye ahantu harabakinyi bakomakomeye nkabo yarafise muri Barcelona mwibaza ko iki gihe ivyo abamune bagura bavuga ko bifadika Suleiman
Jwa mureba gura no bako bifatika kuko no vuga ngo Pep Guardiola kubashitse mu bigo cyo kongereza ari kintu cyahinduze acari cyane ko yaje ari mu ngoma iyo ari kumwe ari mu kiragano cy'umumenyereza Jurgen Klopp Pep Guardiola mu Jose Mourinho yarariyo ariko Pep Guardiola yaje muri Manchester City ubwambere ho munyemerere mpere ku ntawo Manchester City kuva mu 1973 niheruka iki gikombe cyo kumugwanira waburanye ariko inyuma yabo higeze igira n'amahirwe yo gukina n'izo za finale imbere y'uko Pep Guardiola ayinjiramo hanyuma Manchester City ayinjiramo yayinjiyemo ari ekipe idafite abakinyi novuga ngo bakina ibintu biri moderne mwa kino bibijanye n'umupira wa kino gihe ariko amaze kuyinjiramo mwarabonye asohora abakinyi benshi harimo abakinyi yayatura abantu barabyiruka gishika muri Manchester City baravugije n'induru ati uyu ariko arafatira ku rukoba baramwagiriza ibintu biriya ariko kubera ari umukocha twavuga ngo ni umukocha w'umujeni azi ubwenge yari afite ngombere yo kubaka Manchester City ikiri umupira ligi Pep Guardiola muri Bayern Munich abantu barabye neza barabona ko yabasigiye ikintu bita identite cy'umupira w'amaguru uri totale wawundi vuga ngo turubaka duhereye inyuma tugere imbere turongere kubaka igitsinda mu gihe igihe yuko imbere aza muri Manchester City ibyo ntibyari bihari ibyo baratwaye igikombe cya championat 2012 cyabaye cyambere y'champion ya bongereza batahukanye cyo genda byibuka ariko mugiye kuri umupira bakina harimo Carlos Tevez harimo umuntu bita uyu musore w'umutaliyani nyene Mario Balotelli bari bafite inyuma abantu bitwa Barescotti bari bafite Basilva ariko ubwiye kuri bari bafite bakinyi bashobora kwabogira ikintu cyo kubaka ikintu kizima ariko nta mupira uri totari bari ko barakina bakina umwese avuga ngo ni gende bidiwe inyuma rero y'umuzo wa Pep Guardiola yakosoye ibyo bintu araza muri Manchester City abubakira ikintu bita identite ubuze Manchester City muri kino gihe umuntu wese akubwira ko ari iyo ekipe ikina umupira mwiza gusumba yandi ma ekipe ariyo ku mugabane wa Burayi ikindi nacyo yongeye agera ku ibyo bintu abubakira identite yongera abubakira na ekipe itwara ibikombe kuri poste pari poste mugiye mu karamu ikibanza cyose kimwe kimwe afite afise ko abakinnyi babiri babiri ndahera usibye mwizamu afite ikibazo nko kuvuga ngo Ederson Moraes adakinye umusore bita Ortega birashobora kumugora ariko urabe muri axe centrale cyangwa se mu bakinnyi b'inyuma bwa defenseur uwo bita Robin Diaz John Stones umusore Raporta urabe Emmanuel Akanji n'abakinnyi bose umwe adaharundi arashobora kuza gakina neza urabe ku ruhande rw'ibubafu umusore ahari ejo bundi basohoye uwo bita Joao Cancelo abantu bavuga amajambo menshi
yego uherangize Suleiman
azana umuntu bita Nathanaka yisabwe
ne uheraze turafite abantu baturindiye ku murongo wa telefone
mugweraheze roshatse kuvuga ngo ibintu bamwagiriza Pepe Guardiola byo kuvuga ngo numuntu azagashikira muri ekipe nziza ubundi akayifasha gutwara ibikombe bikomakomeye niko biri ahubwo ekipe agiye muri bamuhaye umwanya arayitegura akayubakira projet akongera karabafasha no gutwara ibyo bikombe iki byemeza nuko imyaka 6 amaze mu gihugu cy'Ubwongereza atwaye mu championa zigera kuri zingahe za
8
cyangwa yikurikiranya ndetse
Okay. Eh munani muri rusangi.
Ni muri rusangi. Je bisigura ngo rero tumumenye
tumumenyeza. Simvuze kugiti simu yego. Simvuze kugiti cha Guardiola ariko championa nuze bikombe imaze gutwara Man City muri rusangi n'umunani.
Birumvikana. Bisigura ngo rero aya mahikanwa twese koko Pep Guardiola atera mumenyereza zakuza. Aje asanga bakiyibahari kuko aje muri Man City batabahaje. Ugiye no kuraba abo yahasanze bose bita nkuko barangiye amaze no guhindura squad ishyo zigera kuri 3 myaka 6 amaze muri
Manchester City gera ku tubandanye
ndikubona ngo ari ubaka akongera gatwara ibikombe
dufise Nsabimana Daniel watumva
sindabumva cyane
ariko twe turakumva
yego nanye ndabumva gatanu kuri gatanu
hari urwami inyuma yawe sinzi ko kwigira yo hari abantu bari kwavugira hafi yawe
Okay. So murakoze cyane kumvisha mu VOA radio yacu. Ndagira ngo mbanze mbashimire rwose kuri uyu mwanya muduba abakunzi b'ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda ikiganiro muri sanga. So ingingo muri kuganiraho ni nziza kandi irasobanutse. So n'abakunzi b'umupira w'amaguru twe twaremeye Guardiola Pep Guardiola n'ikipe ye. Mu byukuri twamaze kubona ko ari abandi bantu baje basa nkaho ari ibyaduka niko nabyita bari abantu bari tayari bakina je collective bakinira hamwe bafite uburyo bakorana ukabona ibintu bakora babirimo neza so ngiye rero nkabibona nkaho zirigira ira Champions League yingi rwose ni yawo ntawo kubitambika ntawo mbona ikipe ri tayari twarabivuze abakunzi ba Arsenal ira kipe twarayibonye tumanika amaboko Irani yo kipe yo nyine umuntu yabonye aba batabanga banza ari nibivejuru umugani wabavuga ikipe idatsindwa ni winning team ikipe ikiruta byose bakorera hamwe kandi ikipe yaba ari abasimbura yaba ari ababanzamo ikipe ritayari kabisa ikipe yenye ibona nkaho yatwaye igikombe aho narangiza predicting avuga ngo Man City 2 kuri kimwe cya Inter
abashimiye
murakoze cyane
Tufisa kandi ku murongo wa telefone Cheche bahigi ruwumva uratwumva
ndabumva
uhamwe uri he
ndi urundi tufise macha mu zo province
ufise cyo muri shikiriza cyangwa ikibazo baza
cyo ana cyo byo ni nka prediction ko ndabona ndabuga ko mane tikisha twari ikombe byo guho
ndabashimiye
biragaragara neza yuko ushobora kugitwara kubera ugerageje n'imyitozo kuko nari nzi n'ikintu ya kimwe niyo mpamvu ndahereye mvuga yuko ushobora gutwara igikombe
ndabashimiye murakoze
yego nawe murakoze
mutumire Suleiman ku vyerekeye umukinyi Haaland abantu baravuga ko kuvaje ni novuga nko muri puzzle niwe mukinyi yarabuze gatoyi kugira ngo ekipe ya Manchester City ibe yuzuye neza mu nguvu niki niko mubibona uwo numukinyi Guardiola yaronse yarakeneye mu kibanza no vuga numero 9
Eko no vuga ko icyo kintu vuze nyene no vuga ko numwe mu bakinyi yarakeneye FC Barcelona kuko Guardiola tumuzi muri FC Barcelona abamawo itazi bakira abana ba FC Barcelona bari yomoye kubera babona ko atazoronka amahigwe gukina muri FC Barcelona kubera FC Barcelona mu mateka yiwe nabwo yarasanzwe azwi nk'umumenyereza kinisha umunimero 9 yuzuye ari kugiye kuraba ubu yarabaye muri system yo kuvuga ngo ndaza gukinisha uwo bakoze kwita phone numero 9 wa wundi abakina yongera subira n'inyuma arabibamwe imyaka myinshi byamuhaye ibikombe bitandukanye by'amahiganwa ariko byamwimye amahigwe yo gutwara ibikombe bikomako mu byo kumugani wa Buraya byamwimye Europa League byamwimye Champions League uyu mwaka inyuma yo kubona ko umukinyabura atari umukinyi wo hagati mu kibuga atari umukinyi w'inyuma atari umukinyi wo ku mpande byabaye ngombwa kajya mu buzima budagi arondera uyu Erling Brosh Haaland impamvu sindi rero murabona pepe kwa Real asanzwe akina system y'abakinyi bane batatu batatu abo nabo byamufasha mu buryo bwo kuvuga ngo uriya mwatakatize hari imbere abashobora no kuza gukina hagati mu kibuga bigakunda ariko aravuga ngo mugeno zano muri meri 9 ko kisa bakinyi bakira ku mpande banyaruka bashobora gutanga imipira hariya muri box cyangwa se muri surface uwo sisi umukinyi ahagarara hariya biri kino na Mariko ndahushe no munsi ndizera neza ko ashobora kuzobironka umwanya n'umwanya kuzana Erling Brosh Haaland rero byabaye inyishu kuri Pep Guardiola kuri ya mipira ya Holy Kibusa igera hariya kuri point of penalty ikabura umuntu atayikina kubera wa mukinyi wahora ari yahora suri nyuma gukina nka numero 9 yari umupfone numero 9 atabayeme atabahagarara kuri point of penalty ngagume yabaye rero inyishu kuri Pep Guardiola ko yarose umukinyi agwa kuri point of penalty umupira wose ucaracara kuri point of penalty cyangwa se kuri kajya kaburungu kuri murya muri ijya serivisi munyezamu ashobora kuyikonkretiza cyangwa se kuyibyaza umusaruro uwo bita Erling Brosh Haaland ikindi nacyo yaje ari umukinyi Luka Bali afite taye se umubiri afite nako gatekinike gakeya ko gutsinda imipira yaba iyo kukuguru cyangwa isi yo mu kirere niba muraba neza uyu musore ashobora gutsindira n'imipira iyo bakunze kwita air balls bisigura ngo Erling Brosh Haaland ni umwe mu bakinyi bafashije Pep Guardiola wanagomba naho ngo naraba mu gituma ageze kuri finale ni ibitsindo 12 yatsinze muri UEFA Champions League bya Erling Brosh Haaland nawe tuvuga abantu bashobora gutavuga ngo yatsinze kuri Real Madrid ubwo barahageze mugabo barabe inzira yaciye ngo ubwire bagere kuri Real Madrid yatsinze Real Madrid arayibabaza mu buryo bukomeye cyane yatsinze Bayern Munich ibyo byose urumva ni Erling Brosh Haaland yagize uruhare rukomeye cyane ubwire bagere kuri finale kwizera ko n'ubundi ngo bakinyi bashobora kuza kumufasha n'ubundi ariko kuri finale ikindi nashobora cyanongeza ko Erling Brosh Haaland kubera ubwaguke umubiri afite ngera akomeye
yego uheraheze
adversaire cyangwa ekipe ariko barahura nemperaheza ekipe ariko barahura cyangwa se umugore ariko barahura biba ngombwa ko umushyira k'abakinyi babiri iyo mushyize k'abakinyi babiri rero habaho icyo bita kulibera espace kubondera ikibanza cy'abandi bakinyi bahanganye bakinana na Erling Brosh Haaland bashobora guca bakina birebanga ari nayo mpamvu mbona Kevin De Bruyne muri ino minsi ariko arakina atekanye kubera iki haba hariho ikibanza cyabaye nk'igisamaye ku mukinyi kuri ekipe ariko barahura bigatuma Kevin De Bruyne akina neza yirebanga n'ibyo bitsinda rimwe na rimwe akanabitsinda kuko benshi baba bavugiye ku gucungo bita Erling Brosh Haaland
murakoze Asteka na ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye urihe
mu gitagara cyangwa muri Congo
ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ubushikirize
ni ikibazo kivanze n'icyumviro
mugishikirize
ubundi bwo ndetse ndaraba bo nk'abafana abafana tuvuga byinshi kandi abafana ni ubwo kwitoraguza ivanye n'imigudu kubunda uno munsi iyi ligue de champions finali zo kimwejo ndabona intambara uno munsi iri mu bafana ntiri mu kibuga iri mu bafana gute uno munsi baravuga ati Pepe Guardiola baravuga ati asigara umunyereza akomeye ariko Pepe turene za umunyereza akomeye ku bwanje nje ngatumwe umunyereza akomeye kandi anamukunda ariko ntazi gukina si azi gukina finali ntazi kuyitsinda nuko gukina yakikitaka yiwe amaze guhura n'abarukaku agahura n'aba Martinez bavuze ko ikama contract yake yihuta imipira yihuta nawe yamenyereye ya mipira ya mpanguwe box to box urukino rwe ruzomugora niyo mpamvu kuri byo nk'umufana biragoye kudesida neza n'umwete ngo finale bizotokangana na cyangwa n'umugusana ariko amahirwe menshi ari kuri Man City ariko hari n'akabazo ekipeke anamerika koko hagiye akosoye yari meze gukina atirinde finale kuko byagiye bigenda mu minsi iheze turabona arakina ariko ahageze ukabura icyo nsi ukabibura wa mupira wo mu Bwongereza mupira wo mu Budage wa mupira ukina muri Barcelona ukamukamana nuko akaje mbaza umukinire kuri we penotike yiwe urukino buraho ruzogenda gutyo hagati yabo iyo migibi amahirwe yahande hatugaho itsinda nyinga mu kurangiza ndabasaba abanyamakuru imbere y'uko Burundi buhura na Namibia turashaka mu turondere mumenyereza cyangwa umuntu wese ari muri staff y'umugisere kiragihugu w'u Burundi uhanga mu rugamba kuko ntibyumvikana mu gutuma kisho babaraba ubwo umuntu azize gukora amakosa ariko si niba aza gusiga saidi ntibyumvikana akaza guhamagara bariya bacabarara baguye muri ako Kigali mu Rwanda sinu byatumye n'ubuye nk'abarundi sinu byatumye nk'abafana cyo twabasaba imbere y'uko itariki mirongo ibiri kigera kwa mwacyongereye umuntu ukora muri federasiyo y'u Burundi nigire mu gukurikira igihugu mu gihe wamukoze kandi murakoze
ndabashimiye murakoze ku cyumviro cyanyu ari astekana dufise Nduwamahoro Benjamin uratwumva
ndawumva
uhamagaye uri he Benjamin
Kigali
ufise ikibazo baza cyumviro
oya na kibazo mfite ahubwo ni igitekerezo kuri match y'ejo
mugishikirize
match y'ejo allo
ndabumva mugishikirize
ngewe match y'ejo kubwanjye uko nyibona bisanzwe bizwi abasanzwe bareba finale ya Champions League match ya Champions League keshi ikipe ibifite amateka arusha indi kipe muri Champions League 90% niyitsinda ariko ejo hashobora kuzabaho itandukaniro bitewe n'uburyo Manchester City imaze iminsi yiruka kuri iki gikombe yaratsinzwe kuri finale mu ndumva ari muri 2021 itsindwa na Chelsea ibyo rero bishobora kuba byarayihaye ingufu yo kuba yabashije kugeraho noneho ku nshuro ya kabiri ibyo nibyo bintu bishobora kuzatuma noneho yongera gutsinda nubwo bigoye gutsinda Inter de Milan nk'ikipe iheruka igikombe cya Champions League muri 2010 ubwo yatsindaga Bayern Munich ibitego 2-1 ariko ibyo byose ndumva izabirengaho Man City itsinde gusa Inter de Milan iramutse inatsinze Man City birayisaba gutsindira muri penalty ikaba yakoresha uko ishoboye kose ikabasha kunganya na Man City mu minota 90 yewe na prolongation none higatsindira kuri penalty gutsinda mu mukino ufunguye byo ntabyo ndi kubona nubwo rwose irusha amateka meza Man City kugira ngo Inter de Milan izatware igikombe ku munsi w'ejo birayisaba gukoresha imbaraga zose igatsindira kuri penalty ahandi ho Man City ejo igikombe izagitwara mu minota 90 yewe ishobora no gutsinda kare cyane kandi izatsinda ibitego diferansi irengeje ibitego 2 ariko Inter de Milan niba ishaka gutwara igikombe igomba kudefanda igatsindira kuri penalty ahatari kuri penalty Inter de Milan ntabwo yatsinda
ndabashimiye ndo w'amahoro Benjamin
ndabwo murakoze
Dofisa kandi ku murongo Richmond squad bala uratwumva
eh gonda bumva cyane
uhereye he
ndi muri Tanzania
harabana bavugira inyuma yawe ukugira yo
yego ndi azanaje kure yabo gose
yego ufise ikibazo ubaza icyumvire shikiriza ubishikirize
na nisisa kenyu mbiro nshikiriza nkagira n'akabazo gatoya cyo mbiro mfise nuko dukurikiranye umupira w'amaguru uburyo uhagaze muri uno mwaka biragaragara neza cyane yuko Manchester City igikombe ari cyane bivanye nuko ugiye kuri aba bakinyi fise abeshi nimbari mu bihe byiza nivyukuri ntawo bideha ko Manchester City ari umugwi uhagaze neza unateye ubwoba ku mugabane wa Buraya iko giye kuraba muri uno mwaka Inter de Milan ije nayo nyene kugirishike kuri rya rugero rwo kina finale yari yagwanye kandi nayo abakinyi ifite si babi gose ariko nini yavuga yuko bashikira abo Manchester City ifite cyukuri rateye ubwoba cyo nkaje ku ruhande rw'ibanze ndabona ko kubice birenga 90% igikombe zo gitwara ndetse byoroshye kandi kubitsindo bitari bike.
Ndabashimiye murakoze.
Ego murakoze ariko na mfite akabazo gatoya mbaza nk'uwo bari hagufi afite imyishyu yo kampa.
Mukabaze munyarusi.
Akabazo mbaza ni ku bijyanye nyine n'iri higanwa rya Champions League ku mugane wa Buraya. Na maze gihe kinini ngoma nkurikirana nashaka kumenya agaciro kacu kirya gikombe amahera cyo bagihagaze mu murakoze.
Murakoze.
Ego nam.
Mumwishure Suleiman.
Murakoze lovuga reka mbere ku wa mbere kumuri abajije ibyerekeranye na prediction cyangwa se uko mbona iyi ki ize urukino rushobora kuzogenda bashobora kuzotsinda runo rukino. Cyambereco Ider hari amakosa tudashobora gukora nk'abantu bakurikirana umupira w'amaguru ntashobora kuvuga ngo itsinzira za kubiye ahubwo kugo abo ibyo banaka bafite bishobora gutanga amahirwe kwa botsinda ukanavuga n'ibyo banaka bafite bishobora gutuma botakaza urukino mubanze munyemere mbere kuri systeme doje cyangwa mbere ku muje bwiyaguye mbere kwabo kwiyo ikwizwe kipe zigiye guhura ugambire kuri ekipe itsinde isaba kwifite squad bakwifite abakinyi beza bari mu bihe byiza bari motive bafite kiba motiva kandi bakagira n'ikintu umumenyereza mwiza bakongera bakagira n'ikintu twokwita ngo ikuba dafite ibikondoka uyu munsi muri Manchester City ibyo byose mvuze hejuru nta na kimwe kibuzemo bafite abakinyi beza guhera mu izamu twabivuze hagati mu kibuga inyuma n'imbere bose nta kibazo na kimwe bafite n'umumenyereza mwiza bari motive no kuba baherutse gutwara championa y'Abongereza na FA Cup Gibi heru kwa mtu mbiki mwena majalichenda na milongu chenda au Manchester United na milongu chenda ni chenda au Manchester United ili kumwena Alex Ferguson ya tukua ye tripre ibi tili vikombe vitatu icho gehe unga afrika jumo uwa uwa ungereze ya huzengo pepe kuma Alex Ferguson ni mungite sa ijamuji chuba hilo izina vitu munu uvashe hali ya mungu chuba ungereza pepe kwa rediora muruno mganya nama kinyibiri bari motive no kwereza gutwara je kombi bibiri barashaka gukura amateka y'umuntu yakozwe na Alex Ferguson na Manchester United basanze banahaganye mu bisagara kimwe ibyo bira motive rero kwande se ndayigaruka kumva ke yagaze neza sisteme doje bakira muri kino gi sisteme doje bakira muri kino gi yugi ukaraba ingere bahagarara inyuma ubisanzwe ubwa mbere bakina bane batatu ubwo bugiye kwa muri kino gi bakina batatu babiri bagashya ko bagacyafata bakinyi babiri bahanganye n'ubundi batatu pito bane pito numusatirize umwe
unyarakutse ubicagagure
yego hageze ku defanda rero uzura abakinyi ba Manchester City badefandira usanga muri defanda abakinyi bagera kuri batanu hagera ko bataka barondera ibitsindo bagenda ari bangahe hagasigara abakinyi batatu inyuma hagera ko baza kwataka imbere ugasanga harimo abakinyi bagera kuri batanu ariko barondera ibitsindo hari imbere ibyo nke domina na vyipitse ishoboye kugarira nibyo kwataka nabyo tuyiziko ikina defanda y'abakinyi batanu kuberekeza abakristo babiri nabakinyi basanzwe ari muri bakinyi inyuma ari batatu abapiso piso goshe awe denzel awe bitaje ari Darmia da Marco ndetse n'umuvandimwe da denzel za mufize ku ruhande rw'ibuto ibyo navyo rero bigushira muri position swa upisa bakinyi banyaruka bo ku mpande batanyaruka bo upisa bakinyi banyaruka ku mpande ufite amahirwe yo kuba mu mutsindo w'umuntu akirisha mapiso goshe na piso drua hanyuma cyo novuga prediction yawe Manchester City ukiura bana Inter de Milan turi kuno shaka kuzoba leka ibitsindo byinshi nko kwesha ko barabivuga kubera champion y'abatari yaratuze nka champion igaragaramo aba defenseur beza cyangwa se ubujyo bwo kugarira Inter de Milan mungi neretse gukina muri Champions League yatizwe ko ibitsindo bike turi kuno shaka kuzoba leka ibitsindo bike ariko Manchester City ikagifisa amahirwe menshi yo gutsinda ubwo bukino nka 55% mu gihe Inter de Milan ishobora gutsinda nka 45% impamvu si yindi mpaye Inter de Milan Inter de Milan ishobora gutsinda kuri counter-attack igatsinda mugiye Manchester City ishobora kubaka maze ikanashyanga na kwema ikacungira no kwema kosa ya Inter de Milan
kwere gutsindika isi mu kibazo ntuze yabajije nibaza ko ari Ibala yabajije agaciro k'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mwamu muzi agaciro kigikomba amafaranga baronka
agaciro no kuvuga ngo ni biharo bingana ko ko sinibuka neza agaciro igifise ariko nemeza ko ntihenze nyuma y'igikombe cy'isi nico nijo higanwa nico gikombe kiba kizengye gutomba ibindi bikombe hanyuma ikindi nacyo cyakiyongera ko nuko ari n'igikombe urya agaciro si kijya gikombe ijye bari sembore cyane ni igikombe kiguha amahirwe yo kiguha agaciro ku rwego rw'isi burya igikombe ntabwo kiba gifite agaciro karemereye cyane ahubwo aho gaciro umuntu akurayo inyuma yo gitwara.
Murakoze Rafiki Rigirimana, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uri he?
Umagaze i Burundi muri komine Kirundo, Profesi Kirundo, komine Nega, Sandra Kidesan.
Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza, ubishikirize.
Na kibazo no baza ubwo no ni baze ni cyumviro cyangwa intererano.
Mu ishikirize?
Duko turareba iyo mata izobetu. Na nukuvuga Man City ndabisa mwe gutana yo gutwara Champions League y'uno mwaka. Kubera Pepe Guardiola yararebye agura umuhungu araho ni machine. Umuhungu gwa ni machine harandi. Kandi usame gachoya muhura aserebora namwe mukuragira ngo twarabibonye njya match bahura twa ya Real Madrid cyangwa fans wa Real Madrid. Mugabo urabona ko match ro tour kweri nyene urabona ko ari match iri bien karite kweri nkabavuga ati Inter domira ntamayo menshi fisiye gutwara Champions League oya ni ihangane vraiment Man City ndazira yo bayita ko Guardiola ikome ni guye kandi doya gikoreye kandi arafise abakiri bameze arafise abakinyi bameze neza bahagaze neza arafise attack atangorane. Ego
murakoze.
Ego
ndabashimiye
cyane gose.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijya hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumura kamana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwite kurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence Agrola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya ruzobeje kuwa gatandatu hagati y'imigwi Manchester City yo mu Bwongereza na Inter de Milan yo mu Butaliyano. Tukaba turi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru akora kuri radio Ejo Heza FM 101 akaburungu kane akaba ari Bujumbura. Nashaka tuze ku mirongo ya telefone tubandanize ku mirongo ya telefone dufise Edi Nishimwe uratwumva?
Ego ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Uvuze cyumviro shikiriza cyangwa ikibazo ubaza umutumire ubibaze?
Ya nagerewe cyari cyumviro no shikiriza kuri nombi izotana mu mitwe Ejo.
Ego
aha nini nka jewe nitwa kubera Inter de Milan yo twara kije ikombe gatsinda Man City
kubera
kubera vraiment ndashaka yuko kija ikombe kigira mu Butaliyano kubera aracigire kikari gito Butaliyano butaronka ija ikombe.
Turabashimiye.
Sawa murakoze.
Murakoze. Mutumire Suleiman goma ndababaze mwavuze ko mwiteze ko Inter de Milan kina burya buryo bakina bwa kera buzwi catenaccio bw'abataliano bwo kugara rero jo ntimwiteze urukino ruzoba guguruye
Oya, turukino ruzoba rwuguruye kuko Inter do Milan irazi ko ari equipe a izobi ishobora kubi izo irushwa irushwa umupira wuguruye rukino kuri Manchester City ushobora gutsimba mu buryo bukomeye cyane. Reka mere ku jambo ryavuzwe n'umumenyereza Simon amenyereza umugwa wa Inter do Milan. Yaravuze ejo bundi ku mutwa wa gatatu wa kane yavuze yuko Manchester City batemereye guha ni santimetero imwe umukinyi wa Manchester City mu kibuga. Bivuze ngo bazokina icyo bita mu Cyongereza man to man marking umukinyi ku mukinyi atakumuha akanya na gatoya. Bisigura ngo aho byamaze kumvikana ko kugara kuri Inter do Milan. Ariko ibyo nabyo mu gihe batakaje baro bafite umupira bashobora kuvuga ngo bafashe Manchester City ifise umupira barayigumije. Bafise baro mbega bo baza gufata kwa rupiwa umupira gute kugira ngo Manchester City nyongere kuwukora. Bigatuma rero kwiyoroganiza mu gihe Manchester City bafashe umupira muri icyo gihe hose bikazoviramo akarambara mu ruhande wa Inter do Milan. Kugeje rwose no kwita siteze umupira urukino rwuguruye urukino rwugaye ariko ruzo amahirwe menshi Manchester City yo gukinira mu kibuga cyabo mu gihe Inter do Milan izo bicungira ko umupira ukinjira mu kibuga cyabo icyo dukunze kwita zone bas. Kuko ikibuga kigabuga mu gatatu hariho zone ya mbere urukino umupira ukirigwamo uvuga ngo ndiko ndashaka kurubaka zone ya kabiri ibibo imigwi ibiri bisangiye na zone ya gatatu handi umuntu abageze avuga ngo nageze ku kiro kwizamu rya mugenzi wa ashaka kumutsinda. Manchester City rizo kiza mu kibuga cyayo cya mbere ikirere mu kibuga cyo hagati na hagati mu ntumbero kugira ngo yubake kuko Inter do Milan kwinjira mu kibuga cyayo bizaba bigoye ariko ikibuga cya gatatu cya Manchester City.
Urakoze. Haba kubaho Norbert uratwumva? Haba kubaho wavuga muhenga umurongo wa ntumeze neza?
Nekanze. Namuro.
Ubu turakumva.
Hana.
Uhamagaye uri he?
Undi majyaro guri Rwanda mu kare karindo umurenge no wiyoga.
Ikibazo cy'imviro.
Ndere n'andere kamanze ndashimira kusesenguza mu mwakoze nsinire n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye.
Nsinire n'umutumirwa n'uburyo yasenguyemo.
Arabumva?
Ndumva. Ndumva nye nta kintu narenza ariko Manchester City mubona imikorere yayo imeze gutenda nko ku mugabane w'u Burayi.
Mushaka kuvuga ahihagaze?
Ahihagaze ubu ngubu.
Ni ekipi ikomeye muri shampiyona y'Ubwongereza yarayitsinze iyi season.
Arabakinyi se wenda kuzaba yagura cyangwa se arabo yakongeramo?
Reka umutumire aza kubishyura. Mumishure mutumire Suleiman.
Murakoze uyu muntu ari rurindi cy'abajije ruvuga ko Manchester City hore kamere kuri aka kantu ruvuga ngo ihagaze gute ku mugabane w'u Burayi. Kipigeze umugugeze kuri finale cyangwa se kurukino kwa nyuma no kuvuga ibiri mu maye mu mwego ya mbere myiza ku mugabane w'u Burayi. Ikindi nacyo mu bijyanye no gukina umupira mwiza barakwese kare ekipe igira ibintu byiza. Icya kabiri uyu munsi yatangwa ari ekipe idafite abafana imbere y'umuzi wa Pep Guardiola ubwo n'umunsi maze kuronka abantu bayikunda mu buryo bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ni ekipe ikira kindi ibintu byiza. Hanyuma ku kireke n'abakinnyi bashobora kuziyongera muri Manchester City uyu mwaka baravuga yuko inyuma ya runo rukino harashobora gusohoka nk'uwo bita Iker Gundogan ariko ararondegwa n'abakinnyi n'imigwi nka Paris Saint-Germain na FC Barcelona naho muri Barcelona bigoye. Akaba hanavugwa na hanavugwa n'uwo bita Riyad Mahrez ashobora kujya muri Mubarabu ariko ku munsi w'ejo yaratangaje yuko adashobora kugusohoka mu gwi wa Manchester City. Icyo novuga hagati mu kibuga kuri Manchester City cyangwa se muri uno mwaka nta bakinnyi baratangaza bari kubaravuga ko bashobora kuzuzana. Ubu bavuga ari Jude Bellingham ashobora kwinjira mu mugwa wa Manchester City ariko kugeza ubu baramaze gusubira kuvuga ngo iyo dosiye ya Jude Bellingham kuko yamaze kubagurwa n'umugwa wa Real Madrid. Manchester City ni kuyirindira ibi bihirimwo si ibihe byo gutangura kuja ku isoko ni ibihe byo kubanza kuraba kugira ingufu zo gutegurira finale cyangwa se urukino rwa nyuma hanyuma inyuma y'uno rukino niho tuzomenya ni bande basohoka ni bande binjira.
Murakoze. Tubandanize ku mirongo ya telefone aho Ami Nkurunziza twakwira twumva.
Ndabumva.
Uri he?
Ndi muri Congo.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ushikiriza?
Ego.
Ni kubijyanye n'urukino rwa ICG finale
ya Manchester City na Inter de Milan. Mwaleko mwanyi mvo?
Ndabu mva?
Mkubuga mwaleka rivo za Isinare gara neza kumugwa wa Manchester City uhagaze neza tutuhava tukekera nyayuko vizuhava yeza vitaka zi Isinare Mwaleko mwanyi mvo?
Ndabu mva? Mwanda anyi?
Ego kuko kura zivujo ikipe ya mani chepa sikiri kiri kwa rani chepe wana kukaragara ko ikomee chane kwa vuga ku misawu kujanya nuko kini wana ihagaze kura wana ko umwaka ijana mirani mwaka ya shize nyo kutwara ikomba shiri higa wako umwaka ishwara kujanya miraneweza misawu zarizo kwa hali kutu wana umungu
ndabashimiye ndabashimiye cyane
ego murakoze namwe
imbere ko dusezerana ngo ndababaze kubganyu ekipe mushaka itsinde ni yihe
ifuza ko Manchester City ariyo itsinda
ndabashimiye
uko iragaragara ko ari mu gukomeye cyane ikwiye gutwara iki gikombe nawe
ndabashimiye
murakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku rukino rwa nyuma ejo rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya imigwi y'umupira w'amaguru ubwo rukino rukazohuza Manchester City yo mu Bwongereza na Inter de Milan yo mu Butaliyano tukaba turi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru Suleiman harabavuga ko Pep Guardiola umumenyereza w'agatangaza yerekanye ubuhinga bwiwe mu vyerekeye urukino rw'umupira w'amaguru mugabo harabamubona kumenga ariyumvira cyane kubijanye n'amatactique uburyo abakinyi be bakina kubijanye na za formation no kuzarahindagura abakinyi ugasanga umukinyi w'imbere amushize hagati w'inyuma amushize imbere ubu mwibaza ko abamwagiriza ivyo abamunebagura kuri ivyo yaberetse ubwo buhinga ko naha ariko arakora ibyo byose atiyumvira birengeje ahubwo ari umuntu nyene afise ibyiyumviro byiza ariko arerekana ubuhanga bwiwe ubuhinga bwiwe
nivyo arokano kutse bade barakamwagiriza kandi bakamwagiriza afise parti afise n'impamvu bakamwagiriza ko amafinale cyangwa semifinale yagiye arakina nyinshi zo mu myaka ihese byaragaragara ko ukwiyumvira kwishi na masisteme mechi ya genda saa kuhindula hata siki ya saa kukinamo kwa sanga limwede alimwede zisa zimu na angira iji alipu za nivyo ya naramu itezeko na habi kwa aliko mugi ya kura muno mwaka ni imba chukivu kanyaneza kino yungara gizengi wibazono kila sisi yungu na Manchester United mwini shampiona na huu nye nuhu zitu kwa vangu pijaku ya kubiji yumbiro ahogo ya mbu ya kubugiriki kukume ya rangiza na marotasyo aliko Manchester United kwa hile maze kumumenjira nukumiga mwujia mkumesha na mwujia shampiona hanyuma kukindi kintu no cyamvuga ni cyerekeranye none mwaka muri Champions League nibo mwarabonye urukino rwa mbere bakigira Real Madrid inzi ko mwabonye ko ntarampratema yagize ntabwo yigeze asubirira kukuri kukwirinda ya makosa bamaze imisi ya mwagiriza kuvuga ngo uno munsi ubu mwana yumvira ibi reka cyenda bikora hanyuma bira nibyo biza kumenyesha yararabye uno mwaka siko yabigengeje ahubwo yaravuze ngo equipe ntanguje mu kibuga ko mbona iri kirampa ibyo nifuza kudatsindwa n'umugore wa Madrid bitindo binyarutse cyane se byinshi reka ndayigumizemo kuko ni nahindura nkashyira mu abandi bashobora kuza kwiyumvira ko sinzi ndashobora gutatsinda ndashobora kuzigira cyangwa ndatsindwa nina tsindwa baraza kuvuga yuko ari bwa bwenge bwa nina koreje byinshi ibyo bino bwa ko yarose abantu bamwegereye staff mwegereye imufasha gutegura icyerekanye no gukina inkino bavuga ngo ni stage knockout ha handu tsindwa ukavamo finale ya Ricardo de mi finale yaraje kosora nayo makosa mwarabonye kati yumvira ibintu byinshi cyane sisema kina y'abakinyi batatu inyuma mwa kino gihe soni zakamwegeza imbere gato ariko hagera kwa defender akamusubiza inyuma n'ubundi akafite na Rodrigo garuka inyuma mwarabonye ko no muri demi finale atsinda Real Madrid mu rukino rwo gusubiriza nti yakiye yaramuhaye itsinda hanyuma ku bakinyi b'imbere nta kintu na kimwe uno mwaka yigeze arindura kuri Bernardo Silva nuwo bita Jack Grealish nuwo bita Ikere Gundogan cyangwa se Kevin De Bruyne harandiwe murabona ko ntakindeze amusaba kujishi ngo usubire inyuma uze kundefandira usibye ko akunda kumusaba gusubira inyuma rimwe na rimwe kuma corner ahandi hose bamusaba ko kini byumwe nimero 9 kina wakino gihe no gukina ukaronde umupira bikunze ubuze gumba hariya kuri point of penalty tugwe FPS binde ndavuga ko no mwaka ikintu cyo kwivangira cyangwa cyo kwiyumvira byinshi uri mwaka nyaka igaragaje isigura ngo no kuri Inter Domira bishobora kuzabonerokiza gwiza nkuko yatweretse aka bwo gukina ibintu biri hamwe bose bakumvikana ariko bimwe n'ubwenge bw'abakinyi bifashanije n'ubwo umumenyereza umumenyereza n'umwaka yahaye abakinyi umwanya wo kwiyumvira ubuzima ko yiyumvira wenyine
yego hari rero twavuze sinzi umwe mu bahamagaye yavuze ati mu rugo ruko kino rwa nyuma uretse abakinyi n'inguvu z'abamenyereza nabo bakinyi yavuze ati uzoba afise inyose takurusha uwundi niwe azotsinda ico gikombe niko ubibona
ego oya ufite inyota kurusha ubundi hanumwe dafite inyota kino gikombe kuko niteka rikomeye cyane y'ibitwaye ariko bita Pep Guardiola nite arafite inyota gutumba kuko ekipi ya Manchester City imaze imyaka kuva mu 2008 niho yatangujwe ari yabana bo mu ibarabara yo gufasha abana bari muri vacances kugira ngo ntibashobore kujya mu buhumbu bakabafasha mu nyuma mu 1994 yaje kwitwa Manchester City icyo gihe nta gikombe na kimwe cyo kumugabane wa Burayi gikomeye iratwara. Pep Guardiola amaze imyaka myinshi ari muri iyo ekipi igera kuri 6-7 ataratwara icyo gikombe. Yaratwaye shampiyona kandi bitatu yikurikiranya nubwo kari amateka meza kuyiwe. Yaratwaye na shampiyona agize amanota 100 atarumwe arayagira muri shampiyona y'Abongereza. Ariko si byo abantu baravuga ngo icyo byose warabikoze mugo si cyo tukurondera ko icyo tukurondera ko n'ikintu bihita igikombe gisumba ibindi ku mugabane wa Buraya ni cyiza kuko ari bisumba ibyo abandi batakoze ngaha mu Bwongereza muri Manchester City ibuze ngo Pep Guardiola ni wafite inyota gusumba ekipi ifite ibikombe bigera kuri bitatu naho bacogitwara kuri Inter Domira abantu bazobashimira kuko bazobona ko aho bategeza kugera barahageze kuko finale kubageze ka abantu bose bibana bayana mahige kuyigera mu ke Manchester City yatanguye rino higanwa abantu bayiha mahige gutahukana iryo higanwa bisigura ngo Manchester City kuko twara kino gikombe ku munsi wejo nibaza ko bizabasaba yindi myaka y'umwanya muremure kuko bazogira ikibazo psychologique mu mutwe bongera bagira n'ikibazo cy'uko ekipi ishobora kuzokina sama kwari watu bara kuzohava anayiva mu mugati wa kino gikombe mu gifaransa baravuga ngo cemente na ujame nubu cyane nibidobe kuri Manchester City kino gikombe baragiye gutsuma
yego muri abo bandi nebagura Guardiola baravuga ko hamwe atotsinda iki gikombe ejo mu rukino gwejo ngo ivyakoze byose yakoreye Man City ivyo bikombe yatwaye vya championa ningene yakomeje uwo mugwi akagushira ku rundi gwego ngo bizoba bibaye imvaga gusa niko bibona muri make
ntabwo bizoba bibaye gusa kuko kugumara amateka guma yanditse ahubwo gusa bizabonetse ko Pep Guardiola atari umumenyereza wo kwizerijana kwijana ko yo guha bya bintu byose wifuza kukwara uri mune bigeraho bikamunaniye mugabo jewe kugeza n'ubu mugira ibyo bitaraba ndakizera ko ari umumenyereza mwiza ashobora kuguha ibyo wewe utari wibaza ko uzogeze ko kuko nta warazi ko Manchester City yotwara champion yabo ngere zicho zitatu yikurikiranya awarazi ko kwiza amanoti jana awarazi ko mu myaka 6 botwara nk'ibikombe birenga 4 bya champion n'ikindi kiri 5 bya champion urumva n'ikindi kiri gikomeye ubwo ntashobora kubyibagira gusa bazovuga ngo Pep Guardiola hari cyo dufashije mugo haro n'ibindi yatuburiye ari cyo bita UEFA Champions League yaratwimye kujya ku gasongero k'abanyamurayi ariho bita muri UEFA Champions League gutwara icyo gikombe
wijambo rimwe hasigaye nk'imisegonda mikeyi mwibaza hamwe atotsinda ejo ko bishobora kumucinkokora akanarangiza kontra yirangiye akava muri Manchester City chance obandanya mu misegonda 30
birashoboka kuko yayigeze no gutangaza ko ashobora kuba agikuruka mu byo kumenyereza amatrebio imbere yo kongeza amasezerano muri Manchester City yavuze ko ashobora kuba agikurondera umugwi sero kuyagaza akaba yomenyereza Brazil muri kino gihe nta mumenyereza ifite ahubwo ni mutima atangara mubonye nk'ejo hamwe yose kiba kino gikomba gakavuga ukwiye kwa Pep Guardiola yaka
murakoze
muri Manchester City
murakoze
kumenyereza Brazil
murakoze ndabashimiye yari Suleiman niyo nkuru azwi ku izina rya Papa Utamu twari ko turavuga ku rukino gwejo rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi yaro ya mbere mu karere k'Uburaya ruzohuza Manchester City yo mu Bwongereza na Inter Milan yo mu Butaliyano ndashimiye rero mutumire ndashimiye namwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro ndabatumiye kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu mu biganiro byacu radio yanyu ijwi rya Amerika mukurindira mugira ibihe byiza.